mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunzi, muri kumwe natwe mu iganiriro vya inogenekerezo. Uno munsi wa gatandatu muri studio y'indwi muri kumwe na Jodiane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mumva ku mirongo migufi ya shortwave kuratwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuratwumva muri mu Rwanda. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nchuti wakunzi kazi ni gwanyo. Iminsi yose ya gatandatu turabaha urubuga aho mutubwira makuru ariko aravugwa ahiwanyu mukongera mukagira nayo mushi nico muvuze kuyo twabashikirije muri nondwe turiko turasozera nk'amakuru yagarutswe ko cyane haba ejo hari yuko urwego rujeje ngene igucungira ngene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi gwafashe ingingo ko iradio y'abongereza BBC isamirana na mugongereza ihagarikwa burundu ku butaka bw'u Burundi hama amenyesha makuru baba b'abarundi nk'impuzamakungu bari kugataka ku Burundi nabo ntibemerewe kongera kutanga amakuru ku radio yanyu ijwi rya Amerika. Iyo niyo nkuru ejo yiriwe iratangazwa ijya nintu. Amakuru murayavugwa kwiki hanyuma ayo mufise avugwa ngahi wanyu naya. Ni mukanya duce tubaha urubuga twinjije ku karirimbo mfata ka Charlina Nina.
Inari dance session Charlina Nina. This is a dance session. Uri mwiza, uri chirenga, mazame singureba mazi jie mugenzura. Uyu musire kami vuge kwa wanyu wae shaka. Uyu musire kami kugire kwa wanyu wae umutima. Baby nundite, oh nushavuze, emeru teri na musanga, kukona nye jengu sanga.
Mbere duse ku murongo wa telefone akaba ari Steven. Steven ikaze ku jugi Amerika.
Murakoze kumvira ikaze.
Go herere he ga Steve.
Jemere muntara gitega muri komune gishubi.
Muntara gitega muri komune ya gishubi. Ego namakuru tuzaniye avuye ku mugwa mukuru wa politike canke hari ico uvuga kuri twagutangarije.
Yo je kweri ndacagaruka kweri kuri rya nzinzi naho mugaba kweri abatunezeje cyane gose. Acha no gukera imbere ntituhaza guselebra kweri turacyaselebra kabisa. Kuko kweri abona ni ibintu bikomeye cyane gose kubona urundi bwoba bwabandanije bukaja mu gikombe cya Afrika kandi ryari rya mbere.
Ego hanyuma icuvuga naho kungingo ya CNC icuvuga naho kungingo ya CNC rwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi yo kugara Burundi iradio yabongereza BBC hama ijwi rya America naryo abakozi babo bari mu Burundi canke abanyamahanga bose bo bari mu Burundi bashaka gukorana n'ino radio bakakwa ubwo burenganzira.
Urumva hajya mu gihe radio dufate iba irimo ibivugira mu gihugu iteza kubereza nyamategeko y'igihugu nyene.
Amategeko yawe.
Mu erega ubwo rwego gusirafite nyene amategeko yahago.
Kubgawe rero ayo maradio ntiyubahirije amategeko. Kubgawe ayo maradio.
Murantunga gatoje ibintu bya igizo simula kubikira kubijana cyane go cyane ni gen difukaje ku bintu by'inkino n'ivyo bagunda cyane gose cyane cyane uba kari cyana tagushikiza nterera je ani nkundi ibintu by'inkino n'ibyo muhashikira cyane gose.
Urakoze cyane ugira umusimiza Steven ngaho igitega.
Yego asha urumva nago mani kwize kureri asha barundi kuri barundi iyo bari hose kureri bava bakagira ndaziko ibi voda n'ikishika kure gose be mano kuri asha biyumve kureri inkinzi kureri no biracyatse neze cyane gose
ugira umusimiza
ntibagirwa. Nubwo buka mu mwaka wa 2020 hazovuga ati mu mwaka wa 2019 habaye amateka kwera komeye gose.
Urakoze cyane kugira umunsi mwiza Steven.
Ego namwe murakoze kabisa kwa muduhaye kugaragaza kari ku mutima wacu n'abantu benshi gose.
Urakoze kugira umunsi mwiza. Abatari bake bakomeje gutera ivyatsi ingingo y'ugwego CNC rujeje gucungera ngene ibinyamakuru bikora mu Burundi yo kugara iradio yabongereza BBC Burundi kugataka ku Burundi no kuza umunyamakuru yawe mu Burundi canke mpuza makungu ari kugataka ku Burundi gukorana n'ijwi rya Amerika bagatanga amakuru muri Reporter sans frontières barasaba yuko inzego zose zokumvikana kugira ngo umunyagihugu nahombe amakuru. Barasaba yuko leta y'u Burundi yoraba kuvugana nayo maradio nayo nyene akaraba uko bavugana hanyuma izo ngingo zikavanwa ku makuru yacu igice cy'isaha 12 turaza kubashikiriza ivyo bamwe nabandi bariko baragona kuri iyo ngingo. Turase innocent ikaze innocent nitoki muse ku murongo wa telefone ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu ni urubuga rwanyu mutubwira amakuru avugwa ahiwanyu mukongera mugashikiriza n'ivyumviro kuyo twabatangarije muri nondwi.
Shuka wandi chiyuru gwandiko njira ngongu shimire igie tkwa banye wabayi shutinziza wambichi ya mabanga noni jie chirajeze nanji hundi buzima oyasu kukwanga umutima wakunze umami kazi umutima wanje.
Tose kandi na Walter Ikaze.
Ego
uherehega Walter.
Seza.
Ni uherereye
ndi Bujumbura mu Kinama.
I Bujumbura mu Kinama na makuru tuzaniye canke nivyo uvuga ko yo twagutangarije.
Ego.
Walter uratwumva? Muhinga bw'ivyuma bari batubwiye ko ari nakagorane gatonya k'amatelefone aho bariko baragerageza kubahamagara ariko ugasanga amatelefone uko asonye niko acacika muratwihanganira mu kurindira yuko bikemuka ariko turakomeza tubandanye aho muri amakuru nayahe ico muvuga ko twabatangarije naco nica ni muri muri isanga
wandikiye urwandiko ngira ngo ngushimire igiye twabanye wabaye inshuti nziza wambikiye amabanga none igihe kirageze nangiye ubundi buzima oya suku kwanga n'umutima wakunze umwamikazi w'umutima wanjye iri joro arata araje araje uwantwaye umutima mureka atambuke mawa kunze araje araje nakunde wabigenza mure katambuke umutima wakunze uribuka ya majoro mare mare kuri telefone mvuga gake
Jean Longue wewe uratwumva
mwiriwe neza muvandimwe
mwiriwe
ndabumva neza cyane kabisa nubwo kirere cyategwa imvura imeze nabi hano iwacu ku mukuyu indera niho ndi ubu ngubu i Kigali
ubwo ngira niyo mpamvu amatelefoni ariko aracikagurika natwebwe tuhamagaye hatandukanye
ariko ngaho iwacu kabisa isaha ku isaha mbona neti batatujya zikunda kubura ibihe byose ku murongo mbamare noneho reka manze mbashimire kuri aka kanya mama duhaye ni byiza kuba muduhaye ijambo natwe tukabasha kuvugana n'ijwi rya Amerika se cyangwa tugatanga n'ibitekerezo n'abantu bari hirya hino hino hagiye hatandukanye bakabasha kutwumva noneho njyewe igitekerezo cyanjye uyu munsi ndashaka kubabwira ku ikintu kijyanye n'inkuru mwatugejejeho ejo ivuga ku ihagarikwa ry'amaradiyo mpuzamahanga mu Burundi noneho ikintu nabivugaho ku kintu kijyanye n'itangazamakuru se cyangwa ku kintu kijyanye n'amaradiyo ya hano iwacu usanga akora utamenye uburyo akora cyane cyane ntabwo bakunda kwinjira mu bintu bya politiki ahubwo usanga wenda ibiganiro by'amaradiyo amwe n'amwe akunda kuvuga ku bintu by'imyidagaduro cyangwa by'imikino ugasanga hariho n'andi maradiyo akunda gukora ku bintu bijyanye no gusuhuza abantu ibintu nk'ibyo ngibyo n'amakuru bavuga nabwo ntibabashe gucengera ngo batugezeho amakuru natwe twaba dukeneye nk'uko wenda nk'amwe batugezeho noneho wenda nk'ikintu nawenda nabikubwiraho ngende umwe wenda mu bantu bakunda kuvugira ku maradiyo atandukanye hano mu Rwanda hari ikiganiro cyo ku iradiyo imwe byari mu gitondo nka saa kumi n'imwe n'igice narabyutse mu gitondo ndimo kuvugana n'umunyamakuru noneho maze kumuhamagara hari ku iradiyo ndamubwira nti noneho uyu munsi ndagushimiye kuko wabashije kuzinduka wari umaze iminsi ukererwa yahise nino urabona nyine hari nk'ukuntu urabona nk'aya maradiyo yanyu mpuzamahanga urabona ko ko ibiganiro bigenda bikurikirana nimba mwavuze wenda ikiganiro mwacyaha isaha irajya kurangira n'ubundi habura amasegonda macya n'ikindi gihita kijyamo ariko wenda nk'ubu ngubu wenda nimba muri isanga itangira saa kumi wenda akaba yaje nko muri studio wenda nka saa kumi wenda na cumi n'itanu wenda nyine wenda nk'uko nguko noneho icyo gihe yari hagereye ku gihe ndamubwira nti ndagushimiye rwose uyu munsi wabashije kuzinduka wari umaze iminsi ukererwa ubwo nkimara kubimubwira yahise nkupfa amaje kunkupfa ubwo arakoresha ikiganiro kirarangira kimaze kurangira ahita mpamagara amaze kumpamagara ambwira amagambo menshi ngo ubwo ngubu ushaka ngo kunteza abantu ngo ushaka no kunteza wenda nka bosi wanjye nyine wenda nk'umuyobozi w'ikinyamakuru ni uko nguko ndamubwira ntariko rero biramba mvuze ntakose nkuze ati ntakose ukoze ati ariko noneho nawe uba wumva ko ibintu uba ukoze ko gutandukire ati mujye murebe ibyanyu ibyacu mujye mubyihorera nuko rero ubwo ngubwo haciyeho wenda nk'icyumweru se cyangwa nka bibiri iyo yazaga mu kiganiro namuhamagara abona nimero ari iyanjye agankupfa se cyangwa nakohereza n'ubutumwa ntabashe kuba yabusoma bitewe n'uko nimero yanjye yarayizi. None rero ikiganiro cyari gitekerezo cyanjye cyari cyo ngicyo bikukina kijyanye n'itangazamakuru rwose nibatubabarire badufashe natwe tubashe kubona amakuru dukeneye.
Reka turindire iyo bija Jean Longa kamo kawe yaba ku ijuru ry'Amerika canke ku bategetsi Burundi ngira karabashikira.
Samu urakoze namwe witeka bityo.
Urakoze cyane gose. Turafise na Rusezera ku murongo wa telefone yundi. Rusezera amahoro.
Muraho neza.
Turaho turashima Imana twabonye yuguruye turaramuka.
Hey, Imana ishimwe turabishimiye ze wa Afrika ndabakunda cyane.
Na makuru tuzaniye canke n'ibyo uvuga kuri twagutangarije.
Ya amakuru ni kubyo nyine nabonye batangaje. Mazini si muri cyumweru. Ibihugu byacu byo mu karere bikunda kugira ngo bitubuze kugira twumva amakuru ye. Rega mukunda kuva kubera musesengura ari inkuru kandi inkuru zanyu turazikunda. Ugasanga rero buri gihugu kishaka kugira ngo mbega ntitumenye amabanga yabyo aho ari sinzi ntawamenya. Ariko biriya bintu kabisa bibabaje biratubabaje twebwe abaturage bo muri aka karere kabisa.
Ugasaba iki impande zose ga Rusezera?
Njye icyo nasaba ni ugusaba se bazajye bicarana bicarane na bino bitangazamakuru byose baganire mbega bamenye ese inkuru bagiye gutangaza ese yahari ifitiye igihugu akamaro cyangwa se hari icyo yakwangiriza aho ari. Akaba ari cyo nasaba.
Urakoze cyane ubwira umunsi mwiza.
Murakoze namwe.
Turasi na Inoke kuyundira umurongo wa telefone. Inoke kaze. Inoke uratwumva?
Inoke.
Ego, auherere hega eno. Inoke uratwumva? Tumva ga telefone ka Inoke katari ko karadukundira. Njuti bakunzi bacu rero amakuru twahora tubashikiriza avuye hagati mu gihugu cy'u Burundi canke i Bujumbura. Uratwumva Inoke? Tanga murantunga tanga avuye Bujumbura murumva ko rimwe na rimwe bizoza biragorana ko muyumva ariko tuzogerageza ivyo dukora byose kugira ngo amakuru mubandanye muyaronka. Arno uratwumva? Arma
ndabumva cyane.
Yego ahwerereye hama na makuru tuzaniye n'ivyumvira.
Yego jiwe nashaka kuvuga ku cheke kwanda yugagwa rya radio. Ariko by'ukuri birababaje cyane kumva bagiye gufata imyengo yo kugara ibiradio kandi ariko twabara twumviza cyane cyane naho byari bigoye twagerageza dukoresheje ubuhinga bwa none bw'amatelefone. Ariko nkanjewe n'ukuri birankoze ko nahora ndabyumviriza ariko urumva ko bigiye kugora. Ariko namwe rero mugerageze murabe kuko mwumva ko bihanikirije cyane ko abanyamakuru ari wese mpuzamakungu cyane w'umurundi ko udohira akavugira kuri yo radio urumva agatanga amakuru ko ari ibindi bintu urumva umunyagihugu n'ibindi bintu ukuri mu kuraba rero iyindi nzira mushobora gukoresha kugira ngo mukingire umwe n'igihugu ashobora kuba ari karatanga amakuru.
Uwo ukabona nk'ijuru rya Amerika uri hano uri ki kuri ivyo gama
Iyo yugagwa giyo ntunze.
Oya kuvyerekeye aho uvuga ngo turabe n'abanyagihugu kuko Tanzania yandi makenga kuno munyagihugu ashobora kuzozira iyo yavugiye ku ijwi rya Amerika. Uwo saba ko vyogenda gute?
Bo uko vyogenda hari inzira umuntu yashobora guca mu zindi atanze gucangira nk'uko musanzwe mubikora izi nzira dusanzwe ducamo kuko bashobora no gufatiraho gasanga bafateyo ku izindi nimero nyene turiko turatanga. Iyo rero urumva namwe namwe musanzwe muravyumva ko iyo nzira ko murabi yindi nzira yoca mwocishamo kuko umuntu ashobora guca ku tuvuge kuri page yanyu umuntu agaca urona ko haba handitse mu message bijya birafasha iyo nzira irafasha ko nimero ntona nayibona.
Reka tucumviro cawe turagishikiriza abayobozi ba kino gisata c'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Ndazi ko baticaye bariko bararaba ikizokorwa cose gishoboka kuneza y'abanyagihugu n'abamenyeshamakuru bacu aho bari mu Burundi. Tuzoza turabwira uko ibintu biriko biragenda.
Hanyuma nkagaruka ku kibazo ca cy'abanyeshuri bari abanyeshuri bafunzwe by'ukuri biriya ni ibintu bidaheshe icyubahiro igihugu. Umunyeshuri twese twaraciye ku mashuri byamyeho ku ntwaro, ndibuka ku ntwaro yababuyoya byariho, ariko ntibocu bafataho bafunga umunyeshuri. Aro umunyeshuri agafungwa by'ukuri atarakwiza n'imyaka 18 ukumva ngo ageze mu mpimba kubera ibinabiriya, sibyo by'ukuri byarikwe guhagarara, bagahabwa igihano cy'ishuri yonyine hatarenze hajyamo bacamanza. Kumva ngo umunyeshuri w'imyaka 17 by'ukuri akaza gufungwa azira ibintu be n'ibyo, ni ukuri ibyo natwe nk'umunyagihugu jewe ntabwo nabishimye. Ku bucamanza bw'Ubujumbura ni ukuri n'ubuhano wako bwo kwigenga bukagendera ku mategeko, bukareka kugendera ku mugambwe uri mu gihugu. Mbona bose ibyo bari kwarakora bari kwakora ku nyungu z'umugambwe, niba ari inyungu z'umunyagihugu by'ukuri. Umunyagihugu mbega ni iki? Bareke gufata inyungu z'umugambwe, umucamanza bareke gufata inyungu z'umugambwe, buraho umunyagihugu. Umunyagihugu uri yumvire nangwe nyakwa mwisha makuru kuva umwana w'imyaka 17 mu mpimba kubera ngo ibintu byafutanga
ntihari mu mpimba, ariko ntihari mu mpimba hari babanje bapfungirwa mu kirundo imbere yuko bahava bagatwarwa mu gasho k'abana ingozi.
Ngombye kuvuga ibinyaruka ko bace bajya mu ku mpimba ingozi. Ibyo ni ibintu natwe ni ukuri turiko tumera nk'abatabyumva by'ukuri. Ku bucamanza hariho ibihano by'ishuri, nibyo byari kugira, nibo bari kubaha igihano hanyuma ababyeyi bakagenda bakabisigura. Ntibaca bafata ingingo nk'iyo kujyana mu mpimba, siyo solusiyo n'ukuri. Nibamenye ko umunyagihugu w'umunyagihugu iradiyo babe umugambwe atari ntuzenya, ibyohera bizoherega umugambwe uzogumaho nawe abahindure mugabo barabe ntuze y'umunyagihugu by'ukuri. Hanyuma nkagaruka kwibazirikare bacu bariko barataha mugabo Murana kwa nimu ariko agira ibibazo. Mbega uyu musirikare yarapfuye muri Somalia, ubu ko batakiri mu ishyirahamwe mpuzamakungu rya New Africaine, ubu ninde azobazwa nde? Umusirikare yapfiriye muri Somalia bariko barataha bagenda ibirometero 38 n'ibindi akapfira mu ibarabara, none mbega bakaba ababyeyi biwe bazobazande uyu musirikare wabo yapfuye kubera leta itashoboye kumvikana n'ishyirahamwe rya Afurika, kubera abo bavuze ati twe turagabanije igihumbi nigitahe, mbwa leta igaca yanka ngo ntibashobora gutaha. Amajana 6 bari basigaye, yemeye amajana 4 ko bataha, mbwa amajana 6 yasigaye ntibigeze babyumvikana ko no kubanatiranye n'agatsinde. None umusirikare yarazize iki? Abayego baraye batashe bamwe 200 barace, none kubera iki batemeye ko n'uwo musirikare baza ku mupima bamenye icyamwishe icyo ari cyo, bamenye icyamwishe icyo ari cyo bamuzana kubikubi? Kubera iki? Numva harimo akantu gahazanya kubamenyesha amakuru by'ukuri. Ibi bintu birakwiye kubiha guhindura n'ukuri ingendo, bakaraba umusirikare afite agaciro ari kugarukana amahoro mu kindi gihugu, niyo mpa agaciro. Ni nk'abasirikare nyine bo abonyine, none ko bazohembwa ukwezi ngo ntibashobora guhembwa, bazohembwa nande? Ko inyo African itashobora kubahembwa yabakuye ku rutonde, ubu bazohembwa nande?
Urakoze
kuri bazohemba menshi makuru biragoye.
Urakoze kuri ivyo vyiyumviro vyawe ama tukabwira bariko barumviza.
Ariko mumbare gato ndangirize ku mpunzi z'Abarundi.
Izi mpunzi
z'Abarundi igihugu cya Uganda n'igihugu cya Tanzania bariko barasaba ko impunzi zitaha. Mu by'ukuri ni bareke gutohotera impunzi, ni impunzi zitaha ku bushake bwazo, zitaha ku giture cy'igihugu kanaka. By'ukuri nyambari ase babishyiramwe hase ni ukuri nirihaguruke.
Ahma turacari kumwe, agatelefone ka matrumva kadashoboye kubandanya katumumva, ariko izi ariko aravuga nuko habavugwa amakuru y'umusirikare yoba yaguye mu nzira w'umurundi igihe bariko baraja aho babwirizwa kuja kugira ngo bashobore gutahuka. Umusirikare yoba yararushe cane kuko yagiye ibirometero bitari bike, hanyuma hava Itaimana. Ayo makuru nayo dusoma ku mbuga ngurukana bumenyi. Gusa tukababwira ko ejo 200 mu 600 bandi umusirikare bari kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia, mugambi wa AMISOM baraiba ashibwataka ku Burundi. Amakuru ntimwashoboye kuyakurikirana kwa abanyamakuru bacu bari bamaze kwakwa uburenganzira bwo gukora amakuru yose baha ijwi ry'Amerika. Amajana 4 basigaye bavuze yuko babwirizwa kuba batahutse bitarenze itariki 6 z'ukwezi kwa 4 uno mwaka. Tafsina Ezekiel kundi murongo wa telefone. Ezekiel Kazi.
mwiriwe neza.
Mwiriwe, aho uherereye ni hega Ezekiya?
Nje ndi mu Rwanda.
Uri mu gihugu cy'u Rwanda. Yego, namakuru tuzaniye canke ni intererana no kwitwa gushikirije.
Ego ni ntera namba ko iyo mwashikirije hano ni ntejo. Ku byerekeye igogo ry'amaradiyo radio ryanyu mu na BBC. Ego je kusanzwe ndenge ngo bafashe iko ashobora kugara ryo maradiyo yarambaje cyane kandi yatangiye kumbabaza kuva hakiri bwa mbere. Bagitangira guhagarika amazi mirongo ya FM nyene i Burundi nyene ku ijwi rya Amerika kera i radiyo dukunda kumviriza bana aho RPA haviriye niyo radiyo abanyagihugu benshi baciye bumva muri ko bashobora kumviriza hanyuma ubu nawe ugaca bafata ingingo y'uko nyene bashobora bisa ko bayuga nyene mu Burundi ingingo rero yambaje cyane rwose ariko rero hacenga twanaca n'ibibazo ati none ni kubera iki abarongoye iyo radiyo rya Amerika baguye bumva ikibazo ariko ntibigire bashyira Bujumbura bagikemure. Njenga cyane bakunze ujya munyamakuru bahaye akazi bakatwebwe twayumvise abantu wanyu cyane.
Abategetsi bo ku ijwi rya Amerika baragerageje inshuro nyinshi kugira ngo bashobore kuronka ubutumire bwo kuja muri ico gihugu. Urabizi yuko uri umunyamahanga kugira uje mu gihugu kanaka ubwirizwa kuronka imvo uvuga ko zigutwayeyo. Bararindira rero kubwo ubutegetsi bubaha ubutumire kugira ngo bashobore kurondera ivyangombwa byo kuja mu Burundi ariko ntibigeze baronka ubwo butumire n'umunsi wa rimwe babishimangiye ejo bavyibutsa amatangazo atandukanye basohoye. Ego.
Ariko je cyo no musaba nkurongo yirade nuko yiraba akaraba dufate ngo uremere ibibazo bihari bwatuke twumvira iradiyo n'ujya yahawe akazi bakicara nyine bakiyumvira icyo bokora hagati y'icyo kibazo kugira ngo tebi radiyo yacu ntiyibukaze kuko boba bakoze amakosa cyane rwose.
Nta byinshi nkanje ndi kuri mikro umukozi asanzwe dufise tuvuga kuri ibyo ariko amategeko ya Amerika afise uko ameze mu byerekeye gutangwa kakazi ubutegetsi bw'ijwi rya Amerika buzoza burababwira ibitari bike mu ho bizoba bigeze. Urakoze ubwire umunsi mwiza. Turafise Okelo ku yundi murongo wa telefone. Okelo ikaze.
Murakoze cyane.
Aho uherereye? Baramutse twaramutse.
Yego, ndi mu majyaruguru ya Uganda, district ya Pade.
Na makuru tuzaniye canke n'ibyo ufise uvuga kuri twagutangarije ga Okelo.
Ntabwo ari amakuru cyangwa se ni ibibabaje byahiseho kuri radiyo yanyu yaba yo gufunga Radio Voice of America i Burundi na BBC. Nanone ndaza kuvuga kuri uriya mudamu waguye ku mupaka w'u Rwanda na Uganda. Icyambere ndagira ngo nanjye namagane ibi byakozwe na ririya shyirahamwe ry'abanyamakuru mu Burundi byo gufunga radio mpuzamahanga BBC na Voice of America.
Si ishyirahamwe n'urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi, sense Conseil National la Communication.
Yego, ariko noneho nibuka mu kiganiro mwigeze gushyiraho ejo nimba mu gitondo mwahamagaye umukozi muri Presidence y'u Burundi arabatangariza ngo ntago bivanga mu ishyirahamwe ry'abanyamakuru. Ndibaza ariko yasobanuye mu magambo make. Ariko ndagira ngo njyewe mu kubwanjye icyo mbona cyangwa bagaragaza nubwo yavuze ngo ntago yivanga mu muryango w'abanyamakuru cyangwa leta ntago yivanga mu muryango w'abanyamakuru
mu rugo rwego rwa sense. Ego
ariko akenshi mbona ko biriya bihugu by'iwacu nta miryango yigenga ihari na biriya byemezo biba byafashwe byo gufunga radiyo biba byakorewe muri leta ibifitemo ukuboko kurekure. Ariko kandi ni ibintu bibabaje cyane kubera ko ni ukuniga umuturage kugira ngo ibibaye ibibi bikwa. Akenshi iri iwacu hari abantu usanga barenganywa cyane tugafashwa namwe nk'itangazamakuru ijisho ryacu. Ariko none bigaragara ko turanizwe cyane mu buryo bugaragara mu Burundi. Bari bagiye kwitegura amatora ya perezida ariko ntago tuzamenya uko bizagenda, ntago tuzi ntago tuzamenya amakuru yabyo kubera ari amaradiyo akorera muri biriya bihugu n'u Rwanda rurimo. Atese usanga amakuru bashyiraho ku maradiyo yabo atari yata kuri radiyo zanyu, basa nk'abantu begamiye leta niko nabivuga. Ariko mwebwe nk'izo radiyo zanyu zifite akamaro kanini ku muturage wo hasi cyangwa se n'undi wo mu rwego rwo hejuru, murenganura abantu cyane, mbese ari inkuru mujya mukishaho ziri navuga stories of my heart mbivuga uko. Ugasanga izo nkuru rwose zifashije abantu cyangwa se zikizemo abantu icyizere. Aha hantu rwose nanjye ndanenga icyemezo ririya shyirahamwe ryafashe, ariko nemeza ngaragaza ko bishobora kuba na leta ibifitemo ukuboko kurekure cyane. Akenshi iyo bageze igihe cy'amatora bariya abategetsi baratubwira tubatore tubahe amajwi, ariko noneho ugasanga iyo bamaze kugera mu nzego z'ubutegetsi twebwe ubwacu ntabwo badukorera ibyo twifuza, ahubwo bakadutetekesha.
Ugasaba ko kogwa iki haba ku buyobozi bw'amaradiyo abiri mpuzamakungu canke naho ku ruhande rw'ubutegetsi bw'u Burundi?
Jewe ahanini ndasaba ubutegetsi bw'u Burundi bareke umuturage, twebwe abaturage bo hasi burya kesi ni usanga aribo rubanda rugufi rurenganwa kesi. Bareke umuturage agire ubwigenge avuga icyo ashaka. Nimba bafungura ariya maradiyo turabasabye bafungure radiyo, nta mpamvu nimwe ngembo nihari yo gufunga radiyo Voice of America cyangwa bafunge BBC. Yego baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntabyera ngo de, wenda se hashobora kuba hari amakosa yaba yarabayeho, ariko rya kosa burya icyaha ntabwo gihanishwa ikindi cyaha. Nibaza ko leta y'u Burundi yaca inkoni izamba nimba ari icyaha cyabayeho cyangwa nimba kitaranabayeho, ariko bakore iki? Bareke itangazamakuru rikore. Itangazamakuru mpuzamahanga turacyarikeneye abantu twebwe abaturage, ntago ariya maradiyo bacu ntabwo tuyizera, ariko niyo itangazamakuru mpuzamahanga muri abantu ba mbere cyane mutigeza amakuru anonose cyane, turabemera cyane.
Ngira ngo akamo kawe karumvigwa, ariko tukibutsa ko ijwi rya Amerika turi kuri shotweze mu gihugu cy'u Burundi, ico babujije nuko ari umunyamakuru n'umwe yongera gukora inkuru ari ku gataka k'u Burundi akayiha ijwi rya Amerika canke naho yuba ari umunyamahanga nawe nyine ntiyemerewe gukorana n'ijwi rya Amerika. Urumva udafise umunyamakuru mu gihugu amakuru aranagoye kubona, nuko rero
hanyuma biragoye cyane. Reka ngaruke ku Rwanda. Njye ubwanjye nababajwe n'uriya mudamu wakuye ku boda navuga ko yaguye ku butaka bwa Uganda
yibungenza atwitse nk'uko mubivuga mu
Rwanda, atwite afite inda. Kiriya ni ikintu kibi cyabaye nka leta y'u Rwanda, nabishyira kuri leta y'u Rwanda. Mbanje kwifatanya n'uwo muryango wabuze uwo mumama, ariko ntago leta y'u Rwanda cyangwa Perezida Paul Kagame ntago yari akwiriye gukinga imipaka itandukanya ibihugu baturanye. Kubera ko igihugu cya Uganda cyangwa ibihugu bituranye n'u Rwanda n'u Burundi burimo ni ibihugu turakenerana, twebwe abanyarwanda dukeneye Burundi n'abarundi badukeneye, turacyakeneye na Uganda na Uganda nayo iradukeneye. Museveni, Perezida Museveni wa Uganda yaravuze ati njyewe ntabwo nzakinga umupaka w'igihugu cyanjye, ariko biratangaje biteye n'agahinda kubona abategetsi bacu b'u Rwanda bakinga umupaka. Ni ukuvuga ngo amarembo ajya iwacu arakinze. Noneho n'ibitambo bitangiye kwigaragaza, umubyeyi apfiriye mu gihugu cya Uganda yirukanwe n'igisirikare cy'u Rwanda, biteye agahinda bikojeje n'isoni, kandi niba buri umwe wese byamubabaza
yani.
Reba u Rwanda n'abanyarwanda turacyari inyuma cyane muri politiki uko mbibona, no mu iterambere.
Ariko icyo uvuze c'abasirikare bariko ramwirukana n'imipaka y'u Rwanda yugawe, leta y'u Rwanda ntavyo yemereye, gusa ivyo vyavuzwe na polisi ya Uganda yavuze ko uyo mfasoni ico gihe yagwa hasi yariko ariruka yibungenze yarushe hama agwa hasi ahita yitaba Imana.
ego ariko yirutse buri muntu yirukari kimirukankanye kandi uko mwabivuze neza radio yanyivugisha kuri amakuru mwatanze kuri radio agaragaza ko uriya mudamu koko yirukankanywe n'abasirikare b'u Rwanda bacungera umupaka ariko biteye agahinda reka dusabe Perezida Kagame yicare na Museveni ko duhora tubivuga abantu bareke gupfa ibi ni ibitambo bitangiye kwigaragaza bitangiye kugenda
urakoze ugira umunsi mwiza ukero ngaho muri Uganda ku mpaka na Sudani
mwihanganire
twahaye umwanya munini tufise abandi ku murongo wa telefone barindiriye gutanga ibitekerezo byabo urakoze ukero
murakoze cyane
ego duse na Sylvestre ku yundi murongo wa telefone Sylvestre ikaze nawe
urakoze Diane ndagukunda bose
urakoze cyane
urakoze kuva umurongo kuvugiramo
Diane
twarabatwe n'ujya muntu abakirakare b'u Rwanda bamwirutse ariko ka b'u Rwanda bamwirutse
reka tuze turavuga woba kuko urumva ko batigeze bavyemera
ntabene
ntacyo bigeze babivuga ko
ariko ibyo bintu ntibikwiye n'ukuri Diane uravuga amakuru meza cyane kuri radio turakumva urahamagara abari mu buhungiro ukababaza ingene bameze nuko mu ntara muri Buganda muri Tanzania Diane turagukunda cyane
urakoze hama ku vyo umufasoni naho yego uti ku vyo umufasoni naho yaguye yitavye Imana yibungenze agwa kuri muri Uganda nawe
uyu mufaso ni kuri yazize ubusa Diane bafata u Rwanda bamwirukiye ko ushika mu Buganda wumva ibyo ni kosa ribi cyane kugira ngo umuntu ariko arahunga yakwirutse akaramuka ajya mu mupaka si byiza ngo bamwirukiye ko kandi yahunze aba yahunze ajya mu mupaka yagarutse mu mupaka aba yahunze
ariko bavuga ko amakuru avuga ko bariko baraja kugerageza muri Uganda kurondera utwo basumayo hanyuma mugabo ikibazo aho kiri niyo migenderanire hagati y'iyo mipaka itari kwirarengana neza ubutegetsi bwa Uganda Museveni ubutegetsi bw'u Rwanda urabasaba iki kugira ngo iyo mipaka isure kubanyabagendwa hama izongorane zive mu nzira
yari nawe ivuze ke bunda uranyumva ku iradio kandi amajwi yandi warayafashe ndavuze ni abanyarwanda abanyarwanda n'abagande bari induze tuvuga ko baramahasa mu kirimi cyari cy'u Burundi baramahasa n'abavukanye nabivuze ko wundi kandi amajwi yanjye yapfutse ngaho none nabuze wambwiye ngo wabwega barabyumva ku banyishu none ku bugande n'u Rwanda abavukanye kandi bitwa basabose basabose nuko twe cy'urundi ba ni basabose ibyo bintu bivugwa kuko abategetsi b'u Buganda na Kagame yakuriye mu Buganda ajya kurongora u Rwanda ava mu Buganda none ibyo bintu kuki badashobora kugira imishyikirano ngo bumvikane baganire nk'abavandimwe nk'abasa basabose none ibyo bintu ni ukuri benshi uri kurahera ntitubona kuvuga ko hari icyo kurahera baduha babeshe imana nka kubona ko bimeze ubundi
urakoze Sylvestre ngo ntibeshe gwe
ngo bitanditswe kandi babeshe
urakoze Sylvestre ugira umunsi mwiza nawe
ubabicubiremo batinama ayi matata bweho kuko ni terasoni uyu bw'Afrika yari ko atwereka ibintu bibi n'Afrika iri kurabibona bita ni batinama baganire ibyo bintu bibeho ni bibi kabisa
Urakoze ugira umunsi mwiza Sylvestre.
Batinama bumvikane ibyo bintu bitewe kabisa.
Urakoze.
Ni byaza ibyo ikiwa habili kuya tandu kanya na mawazwa mle Afrika mwuse ukaduu mwuse mwuzuruka duwa
urakoze Silves urakoze kuziyo mviro vya ugiru mwuse mwiza huerere
na urakoze biani
gotwa
urakoze
chane gose trose na ndakize ikaze kujugi Amerika na wewe
yego mwakoze
uherere he ndakize
njemberereye mu minembwe niho ndi ubuhinde
mhm na makuru tuzaniye canke n'intererano kuri twagutangarije muri nondwi tuca buca dusozera
yego nje nashaka ngo mbwejuru yuko ndumutekano wagati wacu mu minembwe aho dutuye
mhm
yego higeze havugwa nyine kiganiro abantu batumiwe bavugajeje ikibazo cyari gihari ariko ndashimira cyane ama community yaganiriye agasubiza ibintu mu buryo nubwo nyine bitaratungana neza uko byari bisanzwe ya mbere yego ku nkuru zari zimaze kuhaba abantu tubicana nyine muri ubwo buryo yego yego
ubu byifashe neza amakimbirane hagati y'amoko atandukanye
byifashe neza leta yarabihagurukiye na Monisco n'abantu bagenda baganira imihana igiye ituranye y'abapfuriro n'abanyamurenge bose basubiza hamwe ku mishikirano yabo kwirindira umutekano yego yego
urakoze cyane ndakize ngaho mu minembwe ugira umunsi mwiza na wewe
yego
yego ijugi Amerika Washington urakoze cyane ijugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga ku wa gatandatu tugura utubahakanya kugira ngo mutubwire amakuru avugwa aho muba muherereye haba makambi haba mu bihugu bitandukanye haba mu misagara bitandukanye turabaha kandi n'urubuga mukavuga ico mwiyumvira ku makuru atandukanye tuba twabashikirije hari politique hari ubutungane hari iby'ubutunzi hari iby'imibereho umwanya bari gwanyu muri dagadura ariko tukanabasaba no bahana mu vyumviro muba mushikiriza umwanya rero ni gwanyu tuti bakunze
about my love being colera ulicha cola sin colera de la luna being colera ya yo quiero being colera arangorera y te cose tu sin querer arangorera right no 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 arangorera now do being colera baby girl you know I wanna stay stay I swear I never wanna live without you but you know why you out there Mama darling, I take you Mumbai, yeah. Mama darling, I promise to never go. Again and again, but all I know she cannot do blunder. She makes me surrender, but everybody tell me no wonder. Again and again, but all I know she cannot do blunder, yeah. She makes me surrender, but everybody tell me no Chancola, chincolera, viva viñuma, vincolera, viajo que era vincolera.
Ijugi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twese noke kuyundi murongo wa telefone noke kadze
murakoze cyane
ego twari twakwakiriye aga telefone karagucikira ko aho herereye hamuduge ku ijambo
ya mperereye ni ubujumbura anga bakonka bamba mu bikarike cy'abuyenzi ego
na makuru tuzaniye canke n'ivyumvira kuri twagutangarije muri nondwi cyuko turasozera
ego ego na makuru mwantangarije cyane ikintu cyarambabaje cyane yarambabaje kubera kubona barabahagaritse ino ego yarambabaje cyane kuko n'abantu nkunda kumviriza cyane na bigisi nakunda kuyumviriza cyane urabona kubera hariho iradiyo utahagarije barakunda cyane urumva rero urabona ubu bafahora cyo cyatwikira bigi ama na patame ari kubo umva uko
eno kaga telefone kawe ntituzi gituma kariko karavuga nabo ariko birabivikana hama bigaca bicika
okay reka nige imbere gatoya umunanyumva
eh undakumva
urumva urabona ko kare twarakundika cya radio baba hari radio subgawe ubona bona rero kaza urakundika cy'Amerika ubona ne aje barero abantu batatse ubu ego ubu abatage batse ya telefone barabumviriza nuko kwa James ndabumviriza nuko mugabe kintu kiza kigorana nk'uburyo abantu batatse uburyo ndabaza basitumbira ko cyandabaje cyane ko
nta mugasaba iki ga hinoka
amaze kintu nasaba kintu nasaba kumvikana n'abantu kuko iyo mugushamiranye n'umuntu haragerigiye mukumvikana mukavugana
mukumvikana
mwikura bona ntibarabahagarika mugabo umva ntibarabugara burundu nta kujya kwa kasuja kwa dj
ariko bavuze ko bahagaritse mu kiringo batanavuze FM mu kiringo batanavuze charitch bahagaritse FM zacu
ego meke barabivuze ariko mugabo ku buryo kugira ngo bajye abanyagihugu bajye batoba batashe katirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirikatirik nk'amakuru mwe mwogerageza mukaraba kuno mwaza muravugana nare katanga mukaraba nk'abantu mwaza muravugana kugira ngo barabe batoro bo bagabanira ikintu cyangwa bakunze ama ikindi nacyo cyanamba baje narigeze kunarumvise bijya impunzi z'abarundi ziri muri Uganda sinzi ko ari mu mwaba mwararitse nuko byavuze yuko bagomba kubatahana ikungu
oya ntacu mugabo iyo nkuru yo yaranuganuze ku mbuga ngurukana bumenyi na Jojo nami ndayicisha kwa maso avuga ko ari abarundi n'abanyarwanda ngo mu bihugu byabo n'inyabagendwa babwirije gutahuka
ariko mugabo icyo gihugu kiba kiriho kiranenga amategeko y'impunzi mu bisanzwe umuntu mubunguka ahunguka ku bushake bwiwe kuko icyaba yarahunze kiba kitarasobanuka kuko bibona urabona na kiriya gihe cya Tanzania ko yari yabigize mugabo ashyira inyuma gatoya kandi mwarakoze cyane mwarabifashijemo cyane nani kirahegeje kuko atumvirwa cyane mwarafashijemo cyane mwarakoze cyane bajya bambara mwarajya kwanjye cyane biramera nk'ibihu
urakoze rero hari ikindi
hariho n'ikindi bajya imiganiro mwabishyikirije nyine ijya soko yo muri Tanzania ijya impunzi basambuye mwabishyikirije mugasa nk'ingero siko warabibonye kuko
nabibonye ku mbuga ngurukana mumenye n'inkuru yasohotse ejo bavuga ko ari amazu dukiyosike niko babyise twaba twarasambaguwe muri iyo kambi
uburya igihugu cyose kigenda kigifite amategeko mugabo ego si niko ndashyira urubanza bijya bihugu mugabo ndabona naba agateka kazi na muntu burya impunzi ziba zifite agateka kazi mugabo nkatuyatse ntibaba barahombeye mu irya soko none bivuga ngo iyo leta mubandanye mubagwanira mubavugira cyane cyane amakuru itumbitse amakuru y'ubanyuma
urakoze cyane Enoka
akode cyane namwe mani baheza
kugira umunsi mwiza
cyane
dewe gutrabikwemereye ejo gye muri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nako ndavuga ko atari bake babandanya gutera ivyatsi ngingo y'urwego rujeje gucungera igene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC yo kugara Burundi iradio yabongereza BBC hamwe n'ijo gye America ikagumizwa mu bihano byo kugarirwa ama FM ku kiringo kitavuzwe ryari kizovanwaho bakongera bakabuze n'abanyamakuru b'abarundi canke muzamakungu bari kugataka ku Burundi gutanga canke gukurana n'ijwi gye America ubuyobozi bw'ijo gye America nabwo nyene ejo bgarateye byatsi iyo ngingo umuyobozi w'ijwi rya Amerika Amanda Bennett yagize ati nduguriye twa mugina twaratangaye nuko abanyamakuru mu Burundi babujijwe kuvugana n'ijwi rya Amerika twemera ko uku gutera ubwoba abanyamakuru bacu bibangamiye ubwisanzure bw'itangazamakuru mu gihugu. Twifatanije n'Abarundi kwamagana ababuza uburenganzira bwo kubona amakuru y'ukuri kandi yizewe. Ndugaye twa Mugina Amanda Bennett muri iryo tangazo yakomeje asigura yuko Burundi buhagarika bugihagarika kumvikana ibiganiro by'ijwi rya Amerika ku mirongo ya FM byaboneka ko abantu bakuze ku rugero rungana na 57 aribo bumviriza ijwi rya Amerika. Ubushakashatsi bwigenga nabwo bwerekanye ko abarenga 90% muri abo bemeza ko bizera amakuru atangazwa n'ijwi rya Amerika, bagasigura yuko ari uruhombo runini ku gihugu ku banyagihugu b'Abarundi kuko bari bazeye amakuru yizewe kuri no radio. Turaza kubandanya tubaha akanya mu makuru yacu y'igice cy'isaha 12 kugira ngo muze kugira ico muvuze kuri no ngingo. Turase Justin ku yundi murongo wa telefone. Justin Ikaze. Justin uratwumva?
Ego,
uherereka Justin?
Ndi murumonge.
Murumonge, kuna makuru tuzaniye canke n'ivyumviro ushikiza kuri twagutangarije?
Ego, hari amakuru ndabazani.
Ego, duka ku ijambo.
Murumonge, hari amakuru avugwa yuko imisi avugwa y'aba abantu bavuga ko baba bari ivyo mahera y'amatora
bakora mu biro mu biro by'umukuru w'ina muri
amatari mu gweteri wiwe n'umuhanuzi ajeje ibintu by'imibano bivuga ko baba bari barashoboye kwibira amahera angana miliyoni 15 donge bari ngo batashinde bayashikanye iyo yategereza kujya uyu mu sekretari wewe no bara bejo ari mu gasho k'igipolisi ngaha mu Rumonge
bafashwe ejo.
Ego, umuhanuzi wewe baramurekuye bakumvirizwa na procureur. Ego,
hanyuma ni kibazo cari kimaze kuvugwa ngaho mu Rumonge canke n'ibishasha?
Oya, nigishasha benshi ntabyo bari biteze umva abanyagihugu baratangaye ntabyo bari ntagira kizwi.
Yego, urakoze cyane Justin ngaho mu Rumonge.
Yego,
ugira umunsi mwiza.
Namwe.
Yego, ayo ni amakuru natwe twari twabonye ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko kuko abanyamakuru bacu batariko baranakora biragoye kuronka amajwi aza vyemeza aza bivuga. Mugabo tuzoza turagerageza tubabwira amakuru ko tuyabona, turondere n'impande zitandukanye kugira ngo zishobore kugira ico zibivuze. Ko ijo rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu urubuganiro rwanyu. Amakuru avugwaho muri yabayo twatangaje canke tutashoboye kumenya, hama mukagira n'ico muterereye kuyo twabashikirije muri nondwi turiko turasozera.
Sikatire manyan kutwara koyo kwe buzabuza nyigo kwe kazada e to the beat today and chana ye katina kuguka jukira nari nemise mibina rimunyoka vubuka wampa buranga nganda banga kweye pika bari mwenge nakuva ko siribudira na chuka wamunyanga ngabu mwenyanzira kutoka tisira bikakati cyo cyasuza kumuto watu wagumire mbera kwete weka nyanga te waseguka bakusiyanga banje nari atete waterebuka nakora binje bitetagisa nawe mfitirizo ngamba ko katatonki sama zima sikiriza sadina mpisana ye buri wengwa unga todi wobitisa obulite wa munange.
Jugia meka Washington DC mu Kirundi neyo mu Kinyarwanda karirimbo n'inzuno ni mu Kiganda bisigura ngo ndi hano. Travis Daniel kuri ndi murongo wa telefone. Daniel Ikaze.
Murakoze cyane.
Uherereye
Nyamasheke ruharambuga mu mudugudu wa Nkomero.
Nyamasheke tuzaniye amakuru canke n'intererano cyo twagutangarije.
Icyo ndavuga ku makuru mwavuzeho. Ndabashimira cyane. Icyo mfite ni ukubashima rwose mwarakoze kutugeza aya makuru. Amakuru mwatugejeho yaratwubatse. Kandi ari ibiganiro byiza byatwigisha uko tugomba kuba mu buzima, yaba ari uko kwirinda iteritansiyo, yaba ari n'ikiganiro mwakoze ejo bundi kivuga ukuntu umuntu yabona umwana nyine yari yaragumbye. Rwose ijwi rya Amerika turabashima, muri abo gushimwa pe.
Urakoze cyane.
Murakoze namwe.
Urakoze Daniel Nyamasheke, ugira umunsi mwiza.
Yego, murakoze namwe, mugira ibihe byiza na weekend byiza.
Hakaba hari icyo ufite usaba ijwi rya Amerika muri, reka ndavyite, ibihe muri bino bihe tugiye kujamo bindi bitandukanye n'ibyo twahora mutumva amajwi y'amenyeshamakuru bacu mu Burundi mu ntara zitandukanye, twandikiye kuri radio yacu @gmail.com. utubwire ico wibaza ko tushobora gukora kugira ngo amakuru mubanda mwahora muronka mukomeze muyaronka uko mwahora muyaronka. Turafise Munezero Ikaze.
Ego, murakoze cyane ku nyakira ku kijya Amerika.
Uherereye he gamune?
Ahantu hitwa Ingozi.
Ingozi ni mu buraruko bw'u Burundi.
Ego.
Ego, na makuru tuzani yavuye Ngozi canke ni intererano?
Ko ni intererano yanje twisunze kuno kuntu iradio yoba igomba guhagarika gusubira kuvuzwa. Mugabo haho ukundi kuntu twahora tuyumviriza dukoreje internet ngira ni kwebwe nk'abantu baba bafite nk'amatelefone manini niho nibwo buryo dukoresha. Umugabo usa abakoresha ano maradiyo matomato ntibakibatora gose, nta na buhoro mbese.
Abakoresha amaradiyo matomato ushatse kuvuga?
Bo abakoresha aya maradiyo nyene, aya matonyi turo duposte radiyo bagendana.
Kuko FM zacu zugaye, iyo wumvirije kuri FM ntaco wumva, kandi yugarwa ziyo FM irakomeje gushika ikiringo kitasiguwe ryari nkuko sense yarayi bitangaje. Ariko ushobora kutwumva ucuja kuri wezi tatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com.
Ego, kandi n'abantu habari hano haguru hano mu buraruko bw'igihugu barashaka guca umurongo wo mu Rwanda, turatora radio gose yo mu Rwanda turayumviriza nta kibazo, basanga turabumvije kuri FM. Mugaba bari mu zindi ntara ntibashobora kumva na buholo.
Ni kubihanganisha mu kurindira ko ikibazo gikemuka.
Ego, murakoze cyane.
Urakoze Munezero, nawe ugume wumviza ijwi rya Amerika.
Ego, murakoze.
Ego. Mukanya turahava duhana agahindukira, ni mu minota ibiri n'amasogonda makenya.
Ego.
Mambo style. Ura, 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 ura. Yeah. Artoyo, Amaksha, Ujet, Nisbukubit, Manawe Mambo.
Sinzu kono necheriza, sinzu no kumpata, oya sinu mzidami, yeah, yeah, yeah. Ukumbona nikombi, yeah, yeah, yeah. Fashe unga nya 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 gute cherezu kunu umpata tata uyumusire kangu gizu kuri atuta zamfata ngabasore bichikari akugira koma fitinkari.
Nuko rero ncutse bakunza kandi ngaduce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi mushaka kongera gukurikirana kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Tubasigiye kano karirimbo niko ndika Marshal Ujeku yakoze Jeffrey Mutagoma yageranije amajwi hamwe na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahaje kuri micro. Tuze kongera igihe c'isaha 12 mu makuru tugiye kubategurira muri yo turakomeza twibande ku ngingo ya sense yugara Burundi iradio yabongereza BBC ikongera igakomeza ibihano byo kugara FM z'ijwi rya Amerika mu Burundi mu kiringo batasiguye ryari kizohera no kwaka uburenganzira nyamakuru bacu bose mu Burundi kongera gukorana n'ijwi rya Amerika n'umunyamakuru w'umunyamahanga kubutaka bw'u Burundi yoshora gukorana n'ijwi rya Amerika ubwo ruhusha ntago agifise turangira igihe c'isaha 12
akakubona anasusumbirwa muyoyo yebani o wamuza namuhamba irabani mureka je namusimire eminyere mureka je namusimire